Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Ndabara mukije nchuti bakunzi mutangu inondwi nshasha muri kumwe natwe muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamina ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Kuwa mbere
mu bikorwa rusange.
Kuwa gatatu ibikorwa rusange. Aya mahera y'ukuri hiri. Nubona imera n'imera uko ko bazotekera bagataha. Inzu wewe wugaye yogira kirandi.
Jamani,
twe tuzobahugura. Ubwo bwigenge buri hi.
Uyu numwe manyagihugu muri commune Nyanzalake y'intara ya Makamba bavuga ko baburabuzwa mu gukoreshwa ibikorwa rusange mu mwanya bitagenewe. Abanyagihugu bati turarenganywa, mu ntwaro nabo bati ubudakore ntakaje.
Abanyagihugu ntibokwidoga kuko n'ijambo ry'Imana ravuga ngo udakora ntakaje. Ibyo byose kugira ngo bituze rero nuko abantu bagira igikorwa babariko barakora cingufu kandi gituma ni commune igira iteka. Muyandi makomine
nuko rero iyo nkuru co kimenizindi tubafitiye zivugwa mu ntara tutibagiye mu makambi turazigaruka ko handi hato mugume ku radio yanyu. Ariko imbere y'idonido y'amakuru nciye ku masonga mbanze ndabwire muri make ko abahinga bakora ubushakashatsi ku vyerekeye indwara ya SIDA basavye Leta z'Ubumwe za Amerika kubandanya ishigikira ico gisata mu buryo bw'amafaranga. Ibyo baraye babishikirije mu nama mpuzamakungu ku bashakashatsi kuri iyo ndwara barimwe yipari mu Bufaransa kuva kuri no w'Imana. Ni mu gihe Perezida wa Amerika Donald Trump mu ntegura y'amafaranga Leta ya Amerika izokoresha mwaka wa 2018 ikiri kwirigwa n'amashinga mateka yagabanije uburyo bw'amafaranga Amerika isanzwe itanga mu gisata cy'ubushakashatsi ku gutuza indwara ya SIDA. Linda Gale Becker, umushakashatsi mu kigo Desmond Tutu HIV kiri mu gihugu cya Afrika y'Epfo, yabwiye amenyeshamakuru ko Amerika ico gihugu kizi imbere y'ibindi ku isi mu gushira ubushakashatsi mu gushigikira ubushakashatsi bugambije kugwanya ico kiza. Ati mu gihe Amerika yogabanya ubwo buryo nta nkeka ko hazopfa abatari bake kandi iyo ndwara ikabandanya yiyongera. Abahinga bakorera kuri SIDA bashika 600,000 akaba aribo bari muri iyo nama i Paris tegekanya kurangira kuri no wa gatatu bashitse ku buryo bwo kwerekana ngene na Leta muri ico gisata yo kongera amafaranga kuko byagaragaye ko ayo mafaranga yagabanye kuva mu 2010 aho amafaranga yagabanutse ku miliyaridi 7.5 gushika mu mwaka w'2015. Igipolisi cyo mu ntara ya Texas aha muri Amerika kivuga ko catoye ibiziga by'abantu 8 bashobora kuba arabimukira mu gatondo k'ukuru no w'Imana bari bugaraniwe mu modoka yo mu bwoko bwa kamyo yari ihagaze mu gituro c'imodoka mu gisagara ca San Antonio. Ugira 9 nawe yasandabiye mu bitaro. Igipolisi kimenyesha kandi ko muri iyo kamyo casanzemo abandi bantu 30 bari bagihema, muri abo harimwo abana babiri b'abanyeshure. Abo bantu bashobora kuba bishwe n'ubushuhe mukura ihemero. Abategetse mu bitaro ahatwawe abo bagikomeye bavuga ko 20 muri bo baremvye cane. Amatohoza yatanguye avuga ko bariko bararaba ko buba ari abimukira bari binjijwe muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko bishikirizwa n'igipolisi muri ico gisagara ca San Antonio. Umugabo w'imyaka 60 ava mu ntara ya Florida avuga ko ari we yari umudereva w'iyo kamyo yarafashwe. Abategetsi bakavuga ko ashobora kurengutswa imbere ya sentare kuri no wa mbere. Nta mazina yabo bimukira arashirwa ahabona. Igisagara cha San Francisco yamara kiri hafi y'urubibi rwa Amerika ku ruhande rwa Mexico. Ibyo bigaca bituma bikeka yuko ari bo baba ariko bimuka bava ngaho Mexico. Umwanya n'umwanya birategekanije yuko inama nkenguzamateka ya Leta z'Ubumwe za Amerika iri mu nzira yo kwemeza ibindi bihano bishasha ku Rusiya ku bwivanga mu matora yo mu 2016. Ibihano kuva ejo kwa Mungu bitari bwamenyekane ko Perezida Donald Trump yiteguriye kuzovyemeza imbere yuko bija mu ngiro. Bamwe mu bashingamateka ba Republikane n'abademokrate basanzwe bafise igihagararo kinini ku munsi wa gatandatu niho bemeranya ivyo ibihano bitorohereza Trump aho we yashaka ko Burusiya bwotezurirwa. Ibyemezwa y'ivyo bihano bitegekanije kuri no wa kabiri ku ruhande rw'abashinga amateka mu gihe abasenateri bo baza baramaze kubishigikira. Radijugi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro byacu muciye ku rwa internet yacu ariyo wezi3@burungu, radio yacu voa@burungu.com na ku rwa rwa Facebook. Adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nari nabiciye ku masonga nkitangura ishavuriraniga ku banyagihugu muri komune ya Nyanzarake intara ya Makamba mu Burundi bidogera inyifato y'abajejwe intwaro yo kubamiza ku bikorwa rusangi no mu misi y'akazi. Abanyagihugu basigura ko ivyo bikorwa rusangi bibabuza kwiteza imbere, ariko mu ntwaro nabo bati ivyo bikorwa rusangi biteza imbere komune kandi yo community y'imbere namwe muratera imbere. Inkuru irambuye n'umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda Nyanzarake.
Abo banyagihugu nabo ku mutumba Mukungu zone Mukungu aho bavuga ko baburabuzwa mu kazi ka misi yose mu gutegekwa ku nguvu kuja mu bikorwa by'iterambere rusangi, bagashishikara bavuga ko batumva impamvu z'uko babwirizwa kugara amazu badandarizamwo agasakisaki ku misi isanzwe ibari imirimo. Uyu munyagihugu numwe mubayaze n'ijwi rya Amerika.
Ko ndiko ndakubwira ko hari ubukene kwirirwa ngaha kuri iri barabara urari mu buntu wimbura aho mu kirovya barufi ntaco baronga kwebwe n'ukuri nk'abanyagihugu. Ariko rero ikidutangaza kuwa mbere mu bikorwa rusangi, kuwa gatatu ibikorwa rusangi, kuwa gatandatu ibikorwa rusangi, none ko buri munsi ugara aya mahera y'ukuri hinzu nubone mera n'impera uko ko bazotekera bagataha inzu wewe wugaye yo yirikirandi uwe usubiye kugara yo yirikirandi mugaba kuwa mbere ngo kingira kwinzu, kuwa gatatu ugara, kuwa gatandatu ugara, chamani twete zoba huguta ayo niyo masaha y'kusuma mugabe mu nyuma ngo tagisi zirageze ntuzana muzanura giye ubwo bwigenge burihe. None twebwe turabaki turimbukira turaba etrange cene nibaza ko nabakore Tanzania bashobora kubaho umwanya baduha ubwigenge bwacu twebwe ntiturabanyurube ntacyo twacumuye ubwo ufungiye akazi ntabagufunze none.
Nuko abo banyagihugu babandanye babitwibwirira uhirahiye niyitabye ivyo bikorwa by'iterambere rusangi akenshi biba hagati mu ndwi aratangishwa amande atagira uko angana. Kubwabo aho naho baba batagirijwe ko bari mu badurumbanya umutekano maze bikabinyenda muvano yo gushigwa mu gasho ka zone. Uyu mukenyezi ati sigaye nkora ntatekaniwe.
Je na insanzwe ndandaza udutomati ngaha mugabo ntabwo nkora ntekaniwe kubera abaguma baza kuza barangora ngo bakatubwira ngo tuje mu bikorwa rusangi nica dukora tudatekaniwe tukaca dusanga turatashe nkuko oye tutararonka nirasa siyo tugacha twanura amasaha taragera ibintu bitagenda neza urumva nyene bimaze kugenda nkuko oye ko ubuzima buca buhagarara bamaze kuduhagarika bakaturungika mu bikorwa rusangi by'imisi yose kandi nako tuba dushaka turondera ubuzima.
Ico bikoze bamwe mu ndongozi z'uyo mutumba nabo badashima kuvugira kuri mikro baremeza ko abanyagihugu batarira busema kandi riba ritegeko bahawe bakaba burishire mu ngiro uko bari bwiwe. Kubwivyo abanyagihugu bagasaba ko iyo ngingo yo gukora imisi yose ibikorwa by'iterambere rusangi yosubigwamo. Yohani niyo ngabo atera kama avuga ati
ndakunda ikoko rusangi kandi ndakunda duteza imbere igihugu cyo dushaka ko watubwiye ati hana ko batandatu tuzokorera ngaha twese muzoze ariko tubikora tutabishaka kubera ko byo byari kubaka hato kandi ugasangana n'abakeya ariko biraryoshye nka kwa gatandatu tukagera kubikoramo turi abantu benshi ngo tuzokora hana mwese muzoze tukaduhuraho twese twabikora turyohewe kandi ko dukora kwa rusange by'igihugu. Ku munsi wa gatandatu niho tuba dufise umwanya twese tugira ihuriro twese uwoshira umunsi wa gatandatu mwese ajya ku mirimo yavuyeyo tukabiheza hakiri kare.
Kuri iyo nteguro y'ibikorwa by'iterambere rusangi idashimisha abanyagihugu musitanteri wa komine Nyanzarake Jean Claude Nduwimana aratanga insiguro
mbo kuri iyo mitumba hari ibibazo ubwa mbere dusaba yuko bavugana bakavyihereza hanyuma bagaca bakora bisunza amategeko mugani hagira gukoresha inguvu kuko ingimba ntiyubaka nibaza yuko abo bavuga ivyo ari babandi bagifise agatima k'ubunebwe bwe rero twari ha ingendo twahawe n'abaturongoye yuko abenegihugu twobaca mu bucimbiri kuko twasanze ubunyegeri bwinshi butimba hakaza bake bake mugabo umwe wese agataha koze igikoba kiboneka ni muri yo ntumbero rero hari ha bakora kwa kabiri hanyuma nk'abasenga kwa gatandatu nk'abadivantiste baca bapangira ibikorwa ku munsi wa kane hanyuma ku munsi wa gatandatu tugaca tubihuriramo twese abanyagihugu ntibokwidoga kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo udakora ntakaji ibyo byose kugira ngo bituze rero nuko abantu bagira igikorwa babariko barakora cingufu kandi gituma ni komine igira iteka mu yandi makomine
ikindi abo banyagihugu basaba bashimitse rugusubizwa uburangamuntu bwabo mu gihe babgatswe bivuye kuko batitavye ibikorwa by'iterambere rusangi ivyo bikabuko mu gihe bavuga ko babubatwara maze bukamara igihe kinini mu biro vya zone batarabusubizwa imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Rakoze Alain Yves Irankunda hari kutabona ibintu kumwe hagati y'abacungera ishamba cimeza rya Ruvubu n'abanyagihugu barimira ku nkengera z'urwo ruhongore kama abarimyi basaba kugo ruhongore baruzitira kugira ngo inyamaswa ntizisohoke kubonera imirima abacungera nabo bakavuga ko mu barimyi hari abatega imitego inyamaswa zibangaho muri iryo shamba cimeza rya Ruvubu Fidel d'Antoine Nsabimana umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yavugishije izo mpande zose adutegurira ino nkuru
Zone Ruche komine Rugazi iri mu ntara ya Bubanza ni zone iri ku nkengera z'uruhongore kama rwa kibiri abanyagihugu ba muri iyo zone bavuga ko korora inzuki vyatumye bamenya ko kakamaro k'ibidukikije Arcade na umvukiye n'umuvumba urikiye mu ishirahamwe ry'abavumbi bise tuje hamwe dukingira ibidukikije
taratunga inzuki ikibira ntacyo twakibonako keshi twakunda kugenda mu kibira cyane guhiga guca indemezo kugirana ariko aba mariye kutwigisha ko duhamagara bakatangura kuduhinyigisha ubu no kuvuga ikibira duhereye kirama tukagenda ngaha muri zone ruce kushika muri musigati aha kunkengera ikibira unamwe muri ko muraraba murabona ukuntu hameze ikibira ikintu kidufasha ko bavumbi icambere ikibira iyo gikingiye amashugwe ya mari menshi ubuki tuburonka ku bwinshi no kubarimwe twige nk'ubu nawe uri kuraraba abantu baherenga ku kibira urabona urabona ukuntu basa ibi byose tubikeresha ikibira kamoto k'ikibira ni impwe mu nziza z'ikibira ubu mu kibira no kuvuga twe dusanga bakingira ikibira cyose no kuvuga n'abana abana bonyene barazi ko kibira gikingiwe
nta muzurondoferi wundi muvumbi ari muri iryo shiramwe amenyesha muri rusange umwimbo baronko bashimisha
ubu zaranebwe ubuki ntiboneka cyane kwera n'ibyo zidaho ubu ntiboneka neza cyane kubera baguma bapompa mu mirima nk'iyo zigiye gudaha zigwayo hajya mu mashugwe yo mu biterwa ndimwe bisanzwe ubuki bwahora buboneka gose bahora turonka nk'ibiro nk'ijana y'ijana n'itanu uguhakura na metane ubu aho dutanga nguri uwo mugambi abantu benshi bavyitayeho cyane kubera bamaze kubona kamaro ko gukingira ibidukikije abanyagihugu muri zone bose ubu benshi bari mu mashyirahamwe yo gukingira ibidukikije
mu gihe imico y'abarundi itarekuriye umurundi kazi ukora umwuga wo korora inzuki muri zone ya Ruce abagore baregeka n'ingenza Giberita umukenyezi yorora inzuki aratubwira uko yatanguye uwo mwuga
twarigishijwe turanyugwa turava mu karanga kabakera batiririza ngo umukenyezi ntiyoja mu nzuki ngo zicazigende abanyagihugu barajijoka barabona ko yari migenzo y'ikirundi y'abakera hiyunguye ubumenyi hiyungura n'ikumigwa ry'abakenyezi benshi imbere birabatangaza bumvise ko mu nzuki abakenyezi bashobora kujayo benshi imbere atarabaza barabyibonera benshi ntibahuta babyemera ariko twe turabashingira intahe tukababwira ati mu nzuki nta ngorane inzuki uragenda warazimenyereye ukahakura tukagenda nta ngorane bimeze neza
uwo mukenyezi avuga ko hari imizira ijanye n'uwo mwuga kandi nawe nyene ategerezwa kwiyubahiriza
umwanya njya mu nzuki nta mavuta nese yiga n'ubu murabona nta mavuta nese yize kuko ubwiye ufise ibintu bimota zirashavura inzuki urazi zifise ubwoko butatu hariho ubwoko bw'umwamikazi ariwe abyara abana kugira ngo inzuki zigwire hakaba na mpingwe hakaba n'inzuki inkozi mpingwe rero n'inzuki zishigikiye umwamikazi inzuki inkozi nazo ni inzuki zicungera umwamikazi zikongera zikabyara zikongera zikaraba ibigaburira umwamikazi zikongera zigatana n'amagi harimo inzuki rero zicungera umwamikazi zica zishavura zigaca zikurya
Fofo Alphonse muhinga mu gukingira ibinyabuzima akorera mu kigo ca leta kijeje gukingira ibinyabuzima OBP mu mfunyafunyo y'igifaransa watubwira igituma bashimye gukorana n'abavumbi mu gukingira ibinyabuzima.
Twarabonye ko mu kibira bamwe baje kuronderayo ibibatunga, bure twaragerageje kuza turabasigurira mugabo gusigura ntibihagije, tukabaherekeza no mu bikorwa rero byo kwitize imbere. Dusanga mu kibira hariyo imizinga myinshi y'ikirundi, ikaba ariyo nayo yaba inkomoko y'imirimo ya nyakanga. Sha twibaza yuko rero uwo baha ibikoresho bya none imirimo ya nyakanga yo hiva ikagabanuka, kandi twizeye ko ariko bizogenda.
Mu ruhongore kama gwa kibira uretse ibiti bitandukanye bikingiwe, hari n'ibikoko bibayo haguriyemo impamfu n'inkodo. Mu kibira cateza mu ntara ya Muramvya, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Mudutunge mutuburane rero, murumvise ko inkuru twari twabwiye ko mugiye gukurikirana atari yo mwakurikiranye, kuko inkuru muhejeje gukurikirana yari yerekeye ivyerekeye gukingira impongore kama, aho abanyagihugu baba ahegereye uruhongore kama rw'ikibira no ku ruhongore kama rwa Ruvubu biyunze mu kuja mashira hamwe yo korora inzuki. Abanyagihugu mwavyumviye bemeza ko biyumva ko bategerezwa gukingira ivyo bibanza baba abakorera muri uyu mashamwe atandukanye yo korora inzuki. Iyo nkuru yindi nayo twari twabemereye yerekeye kutumvikana hagati y'abakingira parike ya Ruvubu n'abanyagihugu barimira ku nkengera z'urwo ruhongore kama. Tuzoyigaruka ko mu kiganiro iwanyu mu ntara cino ndwi ku munsi wa gatatu. Ijwi rya Amerika, mubandanya mutwumva, dusamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abanyagihugu bivuriza ku ivuriro rito ry'Inyarucamo ryo muri komune Bukeye, intara ya Murambya, bavuga ko babangamiwe n'ubwinshi bw'abantu bivuriza kuri iryo vuriro, aho bavuga ko inkurikizi ari nyinshi harimo no kudataha bataronse imiti. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse akora mu ntara ya Murambya niwe tubaza ino nkuru.
Amakuru duhabwa n'abakozi bo kwivuriro ritoyi ry'Inyarucamo muri komine Bukeye bavuga ko ku banyagihugu bava mu mitumba ine bategerezwa kuvura, hiyongera ko abo mu yindi mitumba ishika indwi. Muri iyo ine ariyo Rango, Rubirizi, Gatare na Ciyaga niyo mu ntara ya Kayanza ihana urubibe n'intara ya Muramvya. Yindi tatu ariyo Mugera, Mbuye na Mugina niyo muri komine Mbuye ihana urubibe na komine Bukeye bisanga intara ya Muramvya. Ivyo bituma ku munsi iryo vuriro ryakira abantu bari hagati y'ijana n'amajana abiri, nk'uko amakuru dukura kuri iryo vuriro abandanya abimenyesha. Inkurikizi ni ikeha ry'imiti, kuko ivuriro ritora mu bubiko isanzwe itegekanijwe ku banyagihugu bategerezwa kwakirwa. Aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Nyarucamo.
Batubwira yuko imiti yaba yaheze ku bwinshi bw'abantu, ariko bakashobora kuvuga bati imiti irashobora kuza n'ejo mushobore kuza kugaruka kwivuza.
Cyane cyane yarafashwe afise ubushuhe bwinshi yongeye akorora. Umwana nari mvuje wiwanje, hanyuma rero basanga imiti ntayo ya malaria. Baciye baba barampa imiti y'ubushuhe bafise, cabambira yuko imiti ya malaria nzosubira kuyitora. Bukeye imiti narayirose.
Ariko rero aba banyagihugu bavuga ko batakaza umwanya wo gukora utundi dukogwa two muhira. Ikindi bavuga nuko n'ingwara ibiriko iragwira mu mubiri mu gihe badatahanye umuti bashitse kwa muganga.
Wagiye kwivuza hamukabura imiti, ingwara ibandanya igwira mu mubiri. Kandi imiti dukunze kubura cyane ni ya marari, kuko dukunze kuyigwara ku bwinshi.
Iyo hageze ku mugoroba nka saa kumi wakora tugenda ijoro, biba ari intamba mibuze gutana umurwayi watavuwe. Urumva n'ubundi waba bwashobora kugira ingwane kandi no gupfa agapfa. Nuko ari ubusa turarara ubusa, wagiye kwa muganga ukatonda asizere, ugasiga asizere ku mugoroba. Urumva urarara ubusa, umunyeshuri yagiye ku ishuri akaburara, kuko ushika mu ijoro fufunaga no kuri wa murwayi atanutse ufise umuhembuzo, ukadusanga byose birabaye ingorane.
Iruhande y'ingorane y'aba bantu benshi bivuriza kuri iri vuriro n'abaforoma bahakorera ntibakwiye. Aha ni mu gihe muri batandatu bategekanijwe n'amategeko y'ubuvuzi hari batanu gusa. N'ibinyene bigira ingaruka kubahivuriza nk'uko babitwiganira.
Abaganga hari igihe bafatirwa canke ugasanga nabo nyene ni bake. Hari igihe ugenda kwivuza ugasanga ngo utanga imiti ugasanga niwe yakira abagwayi, ugasanga uyu ava muri akajana muri biriya.
Hariho bazana umuvyeyi wabakagiye kuraba uwo muvyeyi wa mugwayi wa malaria akaguma asinzikara.
Aba banyagihugu basaba leta ko yokongereza amavuriro muri iyo mitumba yo mu ntara ya Kayanza na Muramvya, ariko kandi n'imiti ikongerezwa.
Dusaba yuko bakongereza imiti canke bakaraba abo babegereye aho begereye bakaba ariho bivuriza kugira natwe turonke imiti ikwiye kuko nubundi habonetse imiti dakwiye ingwara icipfupfa hara kukaba nk'ugupfupfa haza. Gwasaba rero yuko boraba yuko abantu boza baragabanuka ntibaguma ari benshi cyane nk'abegereye nk'iyo muguya muri Mbuye canke Kivoga bakaguma nk'iyo canke abegereye mu Bukeye bakivuriza nk'iyo ngira niho byoba mitende.
Ivuriro ritoyi rya Nyarucamo riri hagati y'imitumba ihanamye. Amakuru dukura mu bajejwe ubuvuzi muri ako karere nuko ryivurizwa ko n'abantu benshi kuko irindi ryo mu Bukeye ritakira abafise ikarata yo kwivuriza ko yabarimyi isanzwe ifasha abanyagihugu cyane. Icyo bikoze abajejwe ubuvuzi mu ntara bavuga ko bagiye kuraba bongereze imiti ija kuri iryo vuriro nubwo ijwi rya Amerika ritashoboye kubaronka ngo batange amakuru arambuye. Mu ntara ya Murambya, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Kunaho dutandukira yavugwa mu makambi hari impunzi y'umurundi izwi ku izina rya Apollinaire Niragira amaze indwi zibiri ari mu minwe y'abajejwe umutekano muri Congo. Apollinaire Niragira yagirizwa kuba afata zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'agategekanyo za Kavimvira na Sange akazitwara mu muhari ugwana Forebu les Forces Républicaines du Burundi. Inkuru irambuye na Vedaste Ngabo akwejwe ya Amerika muri Congo.
Uyu musore Niragira Apollinaire uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko ufunzwe akekwaho kujyana zimwe mu mpunzi z'abarundi mu mutwe w'inyeshamba za Forebu ziri mu misozi miremire ya Kijyama iri muri groupe ya Kigoma sheferi y'abapfurero territoire y'Ubuvira. Akaba yarafatiwe kuri bariyeri ingabo za FARDC zikorera Kashyatura mu birometero 7 no kuri Runingu. Amakuru dukesha zimwe mu nzego zishinzwe umutekano zikorera muri territoire y'Ubuvira avuga ko Apollinaire Niragira yafashwe avuye kuri Gatobwe kubonana n'inyeshamba za Forebu ajanwa gufungirwa muri gereza ya gisirikare ya rejima y'ibumbi 3,305 iri Kabunambu mbere yuko yoherezwa muri segiteri ya gisirikare iri Buvira kugira ngo akomeze gukurikiranwa n'inzego zishinzwe umutekano ku byakekwaho byo kuba ashishikariza zimwe mu mpunzi z'abarundi kujya mu nyeshamba za Forebu. Niragira Apollinaire wabaye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira nyuma yo kwimukira kuri hoteli no muri quartier Nyamyanda iri Buvira kubera impamvu z'umutekano watizeraga akaba nasobanura inzego z'umutekano ko adakorana n'inyeshamba za Forebu kwa ahubwo azira kuba ari mu bahaye amakuru intumwa z'umuryango w'abibumbye zishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu zakoraga amatohoza ku byaha byo guhotera uburenganzira bw'ikiremwa muntu byakorewe mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ndetse ko ari n'ibiganiro ya televiziyo ya TV5 Monde. Ibiganiro byavugaga ku mibereho mibi y'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira. Tubamenyeshe yuko mu magereza muri teritwari ya Uvira hari abandi barundi bagenda bafungwa bakekwaho ibyaha byo kuba bakora n'inyeshamba za Forebu dore ko iyi teritwari ya Uvira ihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Vedatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika i Buvira.
Umugwi w'akaranga ku Burundi ugwaruka go mu ikambi ya Mahama uri mu gihugu cy'u Rwanda uri mu bintu byashinzwe n'ugwaruka kandi bifasha cyane imisore n'inkumi yo muri iyo kambi kubona ko impunzi ari umuntu nk'abandi. Kuja hamwe rero bakibuka imico y'Abarundi bemeza ko bituma ugo gwaruka rutihebura ahubwo rukamana umutima wo kugumana ari Abarundi naho batari mu Burundi. Mugenzi wacu Desire Hatungimana yaraganiriye n'abagize uwo mugwi baramubwiye ido n'ido yicatumye bashinga uwo mugwi ndangakaranga naho ugeze uno munsi. Reka tumutege amatwi ico kimwe nabo bayazi.
Intambo z'ikirundi, ingoma, agasimbo ni bimwe mu bigize umugwi ndangakaranga w'ugwaruka go mikami ya Mahama umuco w'Abarundi Zion Melody. Uwo mugwi wavutse kugira ushire ugwaruka hamwe rugumana umutima wo kwitaho akaranga k'igihugu cyabo nk'uko bishikirizwa na Ndikumana Olivier icegera cy'urongoye uwo mugwi.
Impunzi zigeze i Mahama zashoboye kwitunganya maze baraba ubuzima bubi babayemo nuko hashobora kubaho ugwaruka ruje hamwe ruriyunga kugira rukore umugwi witwa umuco w'Abarundi ushobore kuremesha impunzi ziri hano i Mahama zishobore kuva mu ngorane zimwe zimwe zari zivugarije bivanye no kuba bataburwa nk'umunezero zashobora kwirekura ngo bisanzure kubwira ingorane bari basanzwe barimo.
Olivier Ndikumana arashima cyane aho uwo mugwi wabo ugeze mu gushira ugwaruka hamwe rukava mu bwigunge.
Ego i Mahama turafasha bikomeye cyane kuko uyu mugwi kuvaho wavukiye tugatangura ibikorwa abarundi twashoboye kuja hamwe ndetse tukakora amakonsera atandukanye yokoresha imesha impunzi impunzi ziri mu nkambi ndetse n'impunzi ziri ikigali kana handi atandukanye ndetse tukabona ko bashobye kwisanzura bakwibuka ibyo mu Burundi bakava mu ngorane bafise mu bibazo bafise ndetse bakirekura bagatamba bakanezerwa eka uno munsi ndetse abarundi hijya no hino basigaye badutuma ko bavuga ati ese uwo mugwi woza naho kaduteramika maze bakanezerwa turabona ko ari ikintu kinini cyafashije kandi kindi na cyafashije ugaruka ruri mahama twashoboye kugwegeranya tugafashanya mu kwigishanya yandiro ndundi tukaguma mu karanga ntitwibagire akaranga kiwacu twarazwe na basokuru
Ange Mireille ndi kumwe nayo numwe mu bigeme baba mu ikambi ya mahama ari mu bavyina indirimbo z'ikirundi amenyesha ko uwo mugwi wamufashije kuja habona akerekana ivyazi navyo bikamufasha kubana n'abandi mu munezero aho kuba nyamwigenda ko
bituma abajune benshi badasanzara tugorira hamwe twungara ubumenyi natubgacyo gatuma tutajya mu ngeso mbi so tazi gusambanye cyangwa ngo bahungu badushuke tugire umwanya uri libre kugisanga dufite umwanya wo gutakaza kusanga binyo biratwokipa ko nk'okupasiyo nyene tuma tutagenda mu bindi byo gucamara
hari akandi kamaro byabagirira
bituma tutibagira umuco na karanga ki Burundi kandi kindi naco biduhuza n'abantu benshi nk'inconseil ubona twaje mu ngaha anye vraiment twabonye abantu b'Abarundi benshi tadereze kubona twishimye turaryohewe kandi vraiment bituma abantu n'amafunga dutumye tugashika hejuru kandi natwe ubwacu twumva ko dufite fier ni na karanga kacu
Astel tuyikorere arongo igisata c'imico kama muri yo kambi ya mahama arashima intambwe bageze ko mu bijanye no guteza imbere akaranga ku Burundi amenyesha ko aravyeho bavuye naho bageze ari gikogwa kibereye ijisho
urazi ko akaranga ku Burundi bwa mbere ni ndero biradufasha bwa mbere mu guha indero abana mbere bigatuma nabandi bigira ibyizigiro ngibyizigo mitima yabo mbere bakagarida bugasanga bagumanye akaranga ku Burundi bahuma bise byizigiro ko nabo bateza gusubira mu gihugu cyabo ibyo bikatuma bibatuma gukora aho kwihebura ko iyo umuntu yihebuye ajya mu bintu bimeze nabi ariko iyo ari mu karanga kamukumbuza igihugu cye bigatuma aguma afite ibyizigiro
kujya hamwe rero kugo rwaruka biratangwe kugirira akamaro bamwe bamwe mu bantu babaho muri yo kambi mu mpera z'iyo ndwirangiye ugo rwaruka rw'imahama rwararemesheje igiteramo mu gisagara cya Kigali mu ntumbero yo kurondera amafaranga yo gufasha mugenzi wabo akeneye kujanwa kuvuzwa hanze y'u Rwanda umwe mu rwaruka rubi Kigali yamenyesheje radio y'u Amerika ku uwo mutima wo gufashanya w'iyo misone n'inkumi za mahama uzotuma bashika ku ntambwe ikomeye
ibi nibaza yuko ari somo ku barundi bose yuko dukwiye gukundana yaba mu ngorane canke mu byiza iki rero cuko imigwi yose yagiye hamwe ni kintu ciza cerekana wa mutima w'urukundo twarazwe na basokuru
mwamenya ko uwo mugwi umuco w'abarundi Zion Melody ugizwe n'ugwaruka gwavuye mu mihingo yose y'u Burundi bigatuma mu biteramo bakora umurundi wese yibonamwo kuko imvino ziranga karanga k'intara kamaze u Burundi zose ziba zateguwe Desire Atunyimana Kigali Ijwi rya Amerika I really wanna be with you, yeah. I really wanna show you what you mean to me, yeah. Oh no, no matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama. Yeah, to that forever be with you, girl.
Tubakunze ibikiganiro wanyu mu ntara nino ngaha dusozere ikiganiro cyacu cuno munsi makoze mu mwatwumviriza ariko imbere ko duhana gahindukire ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere harimo nk'ikiganiro muri sanga muzakurikira kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igice cy'isaha 12 turaza kwashikiza makuru avugwa hanini mu Burundi igice cy'isaha 1 n'igice naho makuru yacu araza kwashimikiye gose ku makuru avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muroranirwe mu banyi no mu byanyu Diane Nahazwe Innocent Kimenyi tuwifurije indwi nziza tuzosubira nk'aho twatanguriye uri mama wabana kami 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 utagarira abana kana kama bukwe na isemo ni watu warakuzi na maze guhitamo tuzagara n'abana uri mama wabana Come on.
tuzagara n'abana.